VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro 18 Fide Niyo Ngabo kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Uyu munsi barimbuye toni 55 izi bombe ntabwo ari z'abasirikare gusa n'abari muri mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'abari muri za kariyeri burya bakoresha ibintu bituritsa urutare kugira ngo babone uko bacukura.
Uwo ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rigwanya ikoreshwa ry'ibigwanisho bito bito n'ibigereranye mu karere ka Afurika no mu karere k'ihembe rya Afurika Theonest Mutsinda Shaka. Bitegekanijwe ko Hillary Clinton yemera icyese no munsi kwa kane igenwa ryiwe kugira serikuri umugambwe wiwe w'abademokrati mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi umwe inyuma y'uko Turikiya yirukanye abasirikare barenga 4,400 urwego rukuru rw'igisirikare cy'igihugu rwakoranye byihutirwa kugira rugene aba basubirira. Chancellor w'Ubudagi Angela Merkel yiyamirije yivuye inyuma kamo ko gusubira ku mugambi wiwe wo kugururira imiryango impunzi. Izi nkuru hamwe n'izindi nkuru twabateguriye turazibashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire yamara ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Bitegekanijwe ko Hillary Clinton yemera icyese uno munsi wa kane igenwa ryiwe kugira serikuri umugambwe wiwe w'abademokrat mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vyitezwe ko abwira abanyamerika igituma bamwizera kugira abe umuyobozi mushasha w'igihugu igihe Perezida Barack Obama azorangiza amabanga yiwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza w'2016. Clinton azoba abaye umufasoni wa mbere muri Amerika azoba agenywe n'umugambwe ukomeye kugira userukire mu matora y'umukuru w'igihugu. Uno munsi kuwa kane Hillary Clinton araza kubwira abanyamerika igituma bamutora. Muri icyo gihe Robbie Mook ajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cya Hillary Clinton amenyesha ko aza gushikiriza ku buryo butomoye uwo bohitamwe ku itariki 8 z'ukwezi kw'11. Avuga ko Donald Trump ahiganwa na Hillary Clinton yemera ibintu byinshi cyane kandi ko abantu benshi babihurumbira. Atangaza ko icyo bakeneye gukora kandi Hillary Clinton aza gushikiriza uno munsi ku muhingamo ari ukubona ko abantu bamenya ukuri. Umunsi umwe inyuma y'uko Turikiya yirukanye abasirikare barenga 4,400 urwego rukuru rw'igisirikare cy'igihugu rwakoranye byihutirwa kugira rugene aba basubirira. Abayobozi b'igisirikare cya Turikiya bategereza gusubiriza intwazangabo zo ku ipete rya General na Amiral 149. Ivyo ni ukuvuga hafi y'igice cy'intwazangabo zo kuri urwo rwego 358 bikekwa ko bagize uruhara mu igeragezwa rya kudeta yananiwe yo ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi. Inama yo mu gitondo cyo n'umunsi wa kane yahuje umushikiranganji wa mbere Benali Yildirim n'intwazangabo z'igisirikare cy'igihugu kirwanira ku butaka mu mazi no mu kirere. Gatoyi imbere iyo nama babiri mu ntwazangabo zo ku ipete ry'ubujeneral batanze imihoho. Leta ya Turikiya kandi yugaye televiziyo n'ibinyamakuru 131 yasohoye impapuro zo guhagarika abamenyeshamakuru 89 17 muri bo baza bari mu mvuto. Chancellier w'Ubudagi Angela Merkel yiyamirije yivuye inyuma kamo ko gusubira ku mugambi wiwe wo kugurura imiryango ku mpunzi. Ivyo inyuma y'ibitero bitari bike mu gihugu mu kiringo cindwi irangiye. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru no munsi kwa kane mu gisagara cya Berlin inyuma y'uko ahagaritse akaruhuko yarimwo, Merkel yatangaje ko abagize ibitero bashaka kugeramira umutima w'igihugu wo kwitaho no kugururira imiryango abandi hamwe no gushaka gufasha ababikeneye. Avuga ko Ubudagi bwiyamiriza iyo nyifato. Angela Merkel avuga ko bagira iterabwoba batuma haba urwango hagati y'abantu b'imico n'amadini bitandukanye, amenyesha ko bagwanya intumbero nk'iyo. Yavuze ko ibitero bine by'iterabwoba biherutse kuba mu Budagi biteye agahinda, yamara amenyesha ko ivyo atari ukuvuga ko abategetsi barengewe n'uko ibintu vyifashe. Angela Merkel avuga ko azobandanya kuvuga ko Ubudagi zotorera inyishu ibibazo burimo muri iki gihe tangaza ko leta izokora ibishoboka byose kugira yubahirize umutekano ubwigenge n'amategeko mu gihugu. Perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad yatangaje kuri uyu wa kane ko atanze imbabazi ku bagwanyi bemeye gushira hasi ibigwanisho byabo bakishikana ku butegetsi bwa Syria mu kiringo cy'amezi atatu ari imbere. Uretse ivyerekeye ico kigongo, Perezida Assad hamwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano w'u Burusiya batangaje ko leta ya Syria n'iyo Burusiya bagiye guca imihora ine mu gisagara cya Aleppo, imihora itatu ikaba azoba ari y'abanyagihugu hamwe n'abagwanyi bifuza gushira hasi ibigwanisho, muhora wa kane ukazoba ari uw'abagwanyi bifuza guhungana ibigwanisho vyabo. Umushikiranganji ajejwe umutekano w'u Burusiya atangaje kandi ko Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya azoshiraho ibikorwa vyo gufasha abanyagihugu bageramiwe n'abagwanyi hirya ya Aleppo hamwe n'abagwanyi bazoshira ibigwanisho hasi. Igisirikare cya Syria kikaba catanguye kwigarurira igisagara cya Aleppo gikoresheje ubuhinga bw'ingwano. Abanyagihugu bashika ku 250,000 nibo bikekwa kuba bararanywe bugaranywe muri antunga n'abagwanyi muri icyo gisagara. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya kudukurikirana kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho kuva kuri uyu wa kane u Rwanda rwatangiye gusenya ibigwanisho bito bito n'ibigereranye mu rwego rwo kugwanya ikwiragizwa ry'ibyo bigwanisho. Ni igikorwa cyabereye mu kigo cya gisirikare cya Gabiro ahatuririwe ibigwanisho bingana itoni 55. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Intwaro zasemwe zirimo amasasu, grenade n'imbunda zishaje mu rwego rwo kwirinda ingaruka za hato na hato zishobora guterwa n'izi ntwaro mu gihe zakoreshejwe nabi cyangwa zikabikwa nabi. Ni igikorwa cyabereye mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu ishyamba hagati, ahantu hitaruye hadatuwe n'abaturage, cyayobowe n'abayobozi bakuru bo ku rwego rwa gisirikare ndetse n'umunyamabanga mukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya intwaro nto n'iziciriritse mu biyaga bigari mu ihembe rya Afurika n'iryo bihana imbibi bwana Theoneste Mutsindashyaka. Ni igikorwa gisaba ubwitonzi bukomeye kuko bagomba gutwika izo ntwaro abari abantu babihuguriwe. Usibye itangazamakuru ryeretswe ibitwaro byagombaga gutwikwa, abanyamakuru n'abandi bayobozi bakuru ba gisirikare bakurikiranye iki gikorwa bari nko mu birometero bitanu byaho izo ntwaro zagombaga gutwikirwa. Umunyamabanga mukuru w'iki gikorwa gishinzwe gucunga ikoreshwa ry'intwaro nto n'iziciriritse Theoneste Mutsindashyaka avuga ko izi ntwaro iyo zibitswe nabi zishobora gutera impanuka. Uyu muyobozi yavuze ko mu gihugu cya Congo Brazzaville mu mwaka w'2013 ububiko bw'ibi bisasu bwaturitse bugahitana abaturage 200 barenga 180 bagakomereka. Ibi byabaye no mu gihugu cya Tanzania i Dar es Salaam mu mwaka w'2012. Aho ububiko bw'izi ntwaro bwaturitse umubare munini w'abenegihugu ukasiga ubuzima. Bwana Theoneste Mutsindashyaka avuga ko kugeza ubu muri ibi bihugu bya Afurika 15 byishyize hamwe ngo birwanye ikoreshwa ry'izi ntwaro, hataramenyekana umubare nyawo w'izi ntwaro zigomba kurimburwa.
Nko mu bihugu 15 nkoreramo, wakubwira nka Somalia imaze imyaka n'imyaka mu ntambara, ugakubwira nka Sudani y'Amajyepfo imaze imyaka n'imyaka mu ntambara. Reka twe kujya kure tujye ni Burundi, ibibazo biriyo. Ni ukuvuga ko intambara buri gihe abakora intambara abarwana barwanisha izo mbunda nto, cyane cyane muri bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo barwanisha indege zirwana, ntabwo barwanisha tanka, barwanisha ibyo bita Kalashnikov, za pistole na magrenade na za mortier biri mu mbunda ntoya n'iziciriri. Izo mbunda ni nyinshi, ni nyinshi cyane, ziyongeraho noneho na Libya nyuma ya Kadhafi.
Hafashwe ingamba ko buri gihugu kigize uyu muryango kigomba kwandika hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga umubare w'imbunda igihugu gitunze. Ibi bikaba byagabanya imbunda zajya zica hirya no hino mu baturage. Mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 hatangiye gahunda yo gusenya ibisasu banatwika imbunda zishaje.
Buri gihe iyo uguze nka biriya bibombe bigira imyaka bigomba gukoreshwa bikagira n'igihe cyo gusaza, iyo bishaje rero barabirimbura. uyu munsi barimbuye toni 55 izi bombe ntabwo ari z'abasirikare gusa n'abari muri mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'abari muri za kariyeri burya bakoresha ibintu bituritsa urutare kugira ngo babone uko bacukura ibyo nabyo bigira rero igihe cyo gusaza iyo bishaje rero ntubisenye bitera impanuka nyinshi cyane niyo bakoze imikwabu hari byo hari za magrenade bafata mu baturage rya no hino nabyo barabivanga ntago bavanga ariko rero mwabonye imifuka mwabonye hari yari yuzemo ibintu birabyavuye muri za mine za rw'inkwavu muri za mine nibyo byinshi rero
iki gikorwa cyatangijwe mu Rwanda kuri uyu wa kane bitekanijwe ko kizasozwa mu minsi itatu gutwika intwaro byahereye mu gihugu cya Uganda hakurikiraho u Rwanda bikazakomereza muri Tanzania ndetse na Kenya izi gahunda zo kurwanya intwaro none ziciriritse mu bihugu bya 15 bya Afurika byishyize hamwe ziterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 2006 Amerika niyo yatanze amafaranga afasha ibihugu bya Afurika byishyize hamwe gufasha Leta kwandika intwaro zayo no kwigisha abantu ko imbunda zibikwa n'amasasu si ubwa mbere igikorwa cyo gusengiza intwaro kibaye mu Rwanda kuko cyatangiye kuva muri 1994 kuva icyo gihe kugeza mu gushyingo 2011 Leta y'u Rwanda yari imaze gusenya intwaro n'izi ziciriritse zingana na toni 52,807 Asumpta Kabonyi Ijwi rya Amerika Gabiro muri Gatsibo
Murumva radio Ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwihanganire tugize ibibazo bya technique icyo kora mukomeze mudutega amatwi ibiganiro byacu birakomeza mu kanya gato Thank you. Murumva radio ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwihanganire tugize ibibazo bya technique. Icyo kora mukomeze mudutega amatwi. Ibiganiro byacu birakomeza mu kanya gato. Murumva radio ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwihanganire tugize ibibazo bya technique. Icyo kora mukomeze mudutega amatwi. Ibiganiro byacu birakomeza mu kanya gato.